mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mwese nchote bakunze
Bisha Tanzania amaze gushika hano ari kitaye makambi irazi neza ibitigi by'abantu bari muri aya makambi nibaza ko mu bikorwa biza kugwa n'abahinga uwo munsi baza kubikorerako nibaza yuko ico kibazo kizo kirongishwe neza
Uni Terence Ntahiraja n'umwunganizi akaba n'umuvugizi mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu cy'u Burundi asigura ko inama nyabutatu iri kwihuza begwa n'igisata c'impunzi izo dadanura kutavuga rumwe ku bitigiri by'abarundi bahungiye Tanzania kuva muri 2015 iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibihano bikomeje gufatirwa igihugu cy'u Burusiya turazigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu ku Indonesia Imbere y'amakuru avugwa mu karere ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bikomeje gufatira Urusiya ibihano ni nyuma yaho hari mu Rusiya n'umukobwa we barogewe mu Bwongereza mugenzi wacu Thomas Kamirinda ariko akurikiranira hagufi zino nkuru haratubwira bimwe mu vyamaze kumenya
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe icyemezo cyo kwirukana abadiplomate b'abamaneko 60 b'abarusiya Washington yifatanije n'inshuti zayo zo mu muryango NATO mu rwego rwo gufatira ibihano Moscow nyuma y'igitero cy'intwaro z'uburozi kuri Sergei Skripal n'umukobwa we Yulia mu Bwongereza ku itariki ya kane y'uku kwezi. Ubwongereza burega Uburusiya ko buri inyuma y'iki gitero ariko bwo burabihakana. Nyuma y'iki gitero rero Ubwongereza muribuka ko bwirukanye abadiplomate 23 b'Uburusiya. Uburusiya nabwo bwahise bwirukana abadiplomate 23 b'Abongereza. Ibindi bihugu ariko bitandukanye byo muri NATO nabyo byahurije hamwe na Amerika. Canada imaze kwirukana abadiplomate 4 b'Uburusiya, yimye abandi 3 uruhushya rwo gukora. Ibihugu 14 byo mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe birimo Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani n'Ubuholandi nabyo byirukanye abadiplomate b'Abarusiya barenga 20.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi no nkuru turongera tuyagaruke ko ku makuru yacu igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Naye ndabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'Abarundi 20,000 nizo zimaze guhunguka zivuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuva igenekezo rya ndwi ukwezi kw'icenda mwaka wa 2017. Ivyo biri mu itangazo ishami rya ONU ryita impunzi RCR ryashize ahabona kuno wa mbere iryo tangazo ryahuriranye n'inama nyabutatu misi 3 iri kubera ibujumbura mu Burundi inkuru menyesha makuru ijwi rya Amerika ibujumbura Evariste Nzikobanyanka
Iyo nama nyabutatu yatanguye kuri no wa mbere mu gisagara cha Bujumbura ihuza intumwa z'ibihugu bya Tanzania, Burundi na HCR. Iyo nama igamije kurabira hamwe ingene abarundi bahungiye Tanzania bahunguka bose nk'uko umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabibwijwe rya Amerika. Terence Ntahiraja ahagarariye leta y'u Burundi avuga ko iyo nama yitezwe ko byinshi ni mu gihe ibiharuro by'impunzi z'abarundi byama byateye impari hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shami yawo ni rijejwe impunzi ku isi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko iyo nama ari izoshira habona ibiharuro nyakuri by'abarundi bahungiye hanze y'igihugu
kugira burya ngo uvuge ibitigiri nyakuri by'abantu nuko habaye rusasuma igakurikiranwa neza mu babijejwe aha rero nibaza ko duhiriwe duhishije turafise leta ya Tanzania amaze gushika hano ari kitaye makambi irazi neza ibitigiri by'abantu bari muri aya makambi nibaza ko mu bikorwa biza kugwa n'abahinga uwo munsi baza kubikorerako nibaza yuko ico kibazo kizo kirongishwe neza ku munsi wa gatatu no kugira ngo ikicegera kizo bacakozwe n'abahinga muri iyi minsi ibiri ishigwa habona ubu tuzoheza mu byigo baza gukurikiranira hamwe ngene ibintu bimeze ibyo bita etadirie niho haza kumenyekana neza by'ukuri mbega abantu bari makambi ni bangahe mbega by'ukuri amaze gutaha ni bangahe
urongoye intumwa za Tanzania ashima ko Burundi bwemeye kwakira iyo nama Harrison Wingi Amuseke agashima ko inama nk'iyo yabereye Dar es Salaam kugenekereza 31 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2017 yatumye haba Barundi bahunguka
a word of special appreciation to the government of Burundi in particular for convening this meeting
amezi atandatu inyuma y'inama yabereye Tanzania turashima ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri bamaze gutahuka mu gihugu icyo gituma twifuza ko n'abandi bamaze kwiyandikisha nabo nyine botaha kuko tubona ubu mu gihugu cy'u Burundi ibintu byifashe neza
Burundi is a safe place to stay
Impunzi z'abarundi ntiziharuka gusa mu gihugu cya Tanzania ziri no mu bihugu bibanyi menshi bakibaza ikiriko kirakorwa kugira nazo zitangure gutahuka mu gihugu cy'amavukiro Terensio Ntayiraja ashikiriza ko leta y'u Burundi iza yarandikiye ayandi mareta kugira guhunguka kwabo barundi kuje mu ngiro
naganabwiye yuko kuvyerekeye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta y'u Burundi yamaze kuyandikira ikete kugira ngo turabe ingene iyo nama twigirira hamwe na HCR kandi HCR yarabitahuye naha ahubwo twirindiye inyishu vuba kugira ngo naho nyene iyo nama nyabutatu ihuza u Burundi Kongo na HCR twukira ngene bene wacu bariyo naho nyene botahukanwa byoroshye reka mbere no Rwanda leta y'u Burundi yamaze gutera kama ku bihugu byose mu karere mbere n'ivyo hanze cyose barundi baruguriye imiryango kugira ngo amanama nkabe nayo agwizwe kugira ngo tugire inama n'ingingo mu ntumbero yo korohereza abarundi bene bakugira ngo batahuke murakoze
uhagarariye ishyirahamwe HCR mu Burundi amenyesha nabo nyene mu itangazo yashikirije ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri aribo bamaze guhunguka bavuye Tanzania Sofiane Ajali akavuga ko abandi bagera ku bihumbi mirongo ibiri nabo nyine bifuza guhunguka baza bariyandikishije uwarongoye HCR ashimira abafasha kugira impunzi z'abarundi zihunguke akabasaba kubandanya bafasha
je voudrais aussi en profiter pour rappeler toutes les parties à ce processus
mboneyeho n'akajya ko gusaba abo bose badufasha muri kino gikorwa kongereza ingufu kugira dushobore gutahukana mu gihugu abo bose bifuza guhunguka HCR yifuza ko icyo gikorwa cyorangurwa n'umurwi nyabutatu atanumwe avuyemo ino nama itegerezwa gutora umuti wofasha kugira dushike kwihangira turashima ko abarundi batahuka iwabo ariko bashitseyo bahura n'ibibazo bakenera ko tubaherekeza mu kiringo kitari gito bashikira mu miryango yugarijwe n'ubukene Nayo nyine ni ugufasha iyo nama yabutatu y'iminsi itatu bitekanijwe ko izosozerwa n'abashikiranganje b'intwaro yo hagati b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi ku munsi wa gatatu w'inondwi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya I Kigali mu gihugu cy'u Rwanda hari ko arabera inama yitwa Next Einstein Forum igamije kuraba ingene iterambere ry'umugabane wa Afrika ryo kwihuta bishingiye ku bumenyi n'ubuhinga bwa none Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yuguriye inama ku mugaragaro yasavye ko hobaho ubufatanye ku mpande zitandukanye umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yayikurikiranye arabitubarira
Iyi nama iteraniye I Kigali mu Rwanda ihuje abahanga mu mibare no mu bumenyi n'ikoranabuhanga barebera hamwe uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bicyugarije uyu mugabane wa Afurika. Bose baremeranya ko ubumenyi n'ikoranabuhanga ari urufunguzo bakeneye kubona uyu mugabane wa Afurika nawe utera imbere birenzeho. Madame Uta Brig Mikayev ni umuyobozi wungirije w'ihuriro Next Einstein Forum 2018 aravuga ko iyi nama izaba umwanya wo gushyira hamwe mu kungurana ibitekerezo bigamije kubaka ejo hazaza hateye imbere h'umugabane wa Afurika. Aragira ati ibitekerezo byacu n'ubumenyi n'ubunararibonye birakenewe cyane kugira ngo ejo hazaza dushyize hamwe dushobora kugira kinini tugeraho ni nayo mpamvu turi hano uyu munsi ngo duteze imbere ubumenyi n'ubushakashatsi muri Afurika ngo dufungurire amahirwe ku bantu kuri ejo hazaza harambye twizera uyu mugabane wa Afurika twemera ubushobozi bw'abawutuye ibitekerezo mu gushaka ibisubizo kuri ejo hazaza heza Bwana Eugene Mutimura ministre w'uburezi mu Rwanda nawe muri iyi nama arasanga ari ingenzi kuko hari n'ibindi bihugu nka Singapore byateye imbere bibikesha ubumenyi n'ikoranabuhanga ministre w'uburezi mu Rwanda aravuga ko n'ubusanzwe u Rwanda rwari rwarashyizeho gahunda yo guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga nk'imwe mu nkingi ikomeye mu iterambere
That's very crucial because we will continuously strive
ati niki ngenze kuko tuzakomeza guharanira nk'igihugu nk'ibihugu nk'umugabane ndetse n'umuryango wagutse guteza imbere ibihugu byacu tugabanya ikigero cy'ubukene ariko nanone mu guteza imbere ubukungu hazabaho n'urunyurane rw'ibitekerezo
and also export diversification.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame watangije ku mugaragaro y'inama yavuze kumenya ari ingenzi ku iterambere rya Afurika. Perezida Kagame arasanga ikibanza ari ubufatanye ku mpande zitandukanye.
Let's use the resources we have to give these talented African specialists the chance to grow.
Atrika dukoresha imitungo dufite duhaba amahirwe abanyimpano b'Abanyafurika batera imbere babashe guhangana ku isoko ry'umurimo bya kimwuga. Birashoboka ko wenda byasaba ikiguzi gihambaye mu gihe gito ariko gukora ibyo ntibyubaka inzego zacu gusa ahubwo bizanongera ubushobozi bwacu mu mikoranire ku rwego mpuzamahanga. Ubushakashatsi bushingiye ku bumenyi ni inkingi mu mikoranire yambukiranya imipaka.
Collaboration across borders.
Perezida Kagame kandi yavuze ko hagati y'abagabo n'abagore akigaragara icyuho ku masomo ajyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Arasanga ari ngombwa ko icyo cyuho cyavamo kugira ngo habeho amahirwe angana ku bumenyi.
That is no reason to accept it as inevitable. Whatever the causes may be, we have to dedicate ourselves
nta mpamvu yo gukomeza kubyemera nk'ibitarangira. Icyaba kibitera cyose tugomba kwiyemeza mu gukuraho icyo cyuho kuko amahirwe ntazigera angana igihe cyose amahirwe ku bumenyi azaba atangana. Si ukumva gusa ko uri umuyobozi ufite amakuru unakora neza mu bizamini. Intego ni ugukoresha ubwo bumenyi mu gukemura ibibazo ku mugabane wacu n'isi yacu. Iyi nama iri kubera i Kigali abahanga batandukanye mu mibare n'ubumenyi n'ikoranabuhanga barebera uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bikibangamiye umugabane wa Afurika izamara iminsi itatu. Ni inama kandi ishyize imbere ko ubumenyi bwakwibanda ku bakiri bato bafatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza ku mugabane wa Afurika. Next Einstein Forum iragiba nyuma ya buri myaka ibiri iheruka yabereye mu gihugu cya Senegal mu 2016. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho iby'amatora mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye umukuru w'umurwi w'igihugu cy'u Burundi ujeje gutunganya amatora Pierre Claver Ndayicariye yaratanguje icese gikorwa cyo kwandika abazogira uruhara mu gusigurira no gutera kamo abanywanyi babo gutora ego canke oya mu matora ya kamarampaka referendum agamije guhinyanyura ibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Burundi. Pierre Claver Ndayicariye yongeye atera kamo kandi abashaka kwiyandikisha kubikora ikiringo bahawe kitarahera mu kanya yayazana umugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura amubwira hico gikorwa cyo kwandika kigeze tubwire tubatega amatwi.
Uyu munsi turiko turavugana novuga nti ibikorwa bitegura amatora zoba mu kwezi kwa gatanu itariki 17 biriko biragenda neza. Ndabivuze mu majambo abiri cyangwa atatu novuga nti uno munsi tugeze aho dutanguye gukabakaba bya bipapuro rwa rutonde mfata kibanza rw'abiyandikishije ngo bazotore. Ugo rutonde nago tukazosohora mu minsi mike ya cyane iri imbere mu kibanza c'ubuhinga duvisemwo imashini nyabwonko nyinshi ico gihugu rero urumva tutanguye kugikora tukagishikana hazoba hageze aho tukidugana kucerekana mu gihugu nukuvuga kumanika intonde mfata kibanza zabiyandikishije ikindi cha kabiri novuga nuko uyu munsi no kwiyinga riheze twatanguye kwakira mu mugwiseni ku cicaro c'umugwiseni imigambwe yiyandikisha itubwira ko yifuza kuzoja mwihiganwa ubu turiko turaganira uyu mwanya tugeze ku migambwe 15 nta minota 5 ihaciye umugambwe wa 15 uyandikishije n'umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana turavanye nta minota 5 ihaciye mu gitondo haje imigambwe 12 hanyuma umunsi wa mbere twugurura no kuvuga itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu haje imigambwe 4 urumva ko turiko turafata urugendo kandi ku rugendo rutwereka yuko turiko turaja mu nzira nziza
mutwibutse imigambwe urutonde rw'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ninga
urutonde ubu hari imigambwe imwe imwe yagiye hamwe igira ico bita fusion no kuvuga guterana ubu tubivuze majambo yoroshye tuvuga yuko aho twahora imigambwe ishika 43 ubu turi mu 33 n'iyindi kuko hari imigambwe imwe imwe naho tuvuga ko iriho byayinaniye kubwira igihugu ko itagikora hari niyahagaritswe kubera amakosa yakoze ariko ubu twafata yuko tuvize imigambwe 33 iyemewe n'amategeko mu Burundi
mwikweje ukuntu abanyagihugu biyandikishije murafite kizera kwa ayo matora cyane cyane kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu murafite kizera ko azokwitabwa n'abarundi benshi bari mu miryango itandukanye
twebwe muri seni ibindi bivuga nkoreye ku bimenyetso byiza bitatu aya matora azwa mu kwezi kwa gatanu abarundi bayiteguriye neza batekanye ingene biyandikishije byonyene birerekana ko ari amatora yerekana ubwigenge bw'igihugu barayanyotewe kuko ahindura ibwirizwa shingiro ibyiyumviro byagiyemo byavuye mu biganiro byabereye mu gihugu hagati mbere n'abarundi bo mu makungu baraterereye abashatse kubyifuza bagaterera icyo ni ca mbere ica kabiri aya matora ashigikiwe n'uburyo bw'igihugu bw'amafaranga no kuvuga yuko ibyo ari bimenyetso byerekana ko abarundi bamaze kumva bakongera bakamenya ko amazi masabano amara imbyiro ica gatatu nohereza ko nuko uburundi butekanye uno munsi abiyandikishije mu Burundi ni benshi abiyandikishije mu makungu ni benshi muri abo rero muri demokarasi twifuza ko bazotora nkuko biyandikishije ibyo nabyo tuzobirindira tubyerekane mu kwezi kwa gatanu itora ryaraye ribaye
ku munsi wa gatanu mwarataye akamu gasaba abifuza kwiyamamaza reka kwamamaza icyo gikorwa cyo gutora ego canke oya mbega murashaka kutwibutsa ibintu bisabwa abazogira icyo gikorwa nibande bari kuriyo kugira icyo gikorwa
mu mategeko agenga amatora z'ufisi no munsi kwiyamamaza hinjiramwo imigambwe yiyandikishije ikabimenyesha kwiyamamaza kandi hinjiramwo inani z'imigambwe bimwe bita coalition des partis politiques mu mategeko agenga amatora kandi kwiyamamaza no munsi hari abagira politike bigenga nabo nyene bari menyekanisha mu mugwiseni ku cicaro ca seni hanyuma bakitegura hageze bakaja mu ntara bakaja mu makomine baja kwigisha ego baja kwigisha oya ico nico twita kwiyamamaza kimara iminsi 14 iyo minsi 14 niho abo biyandikishije baja mu gihugu hagati bakaja gusigura igituma basigura ego canke igituma basigura oya abanwanyi bakabumviriza hanyuma hageze umunsi w'itora umwe wese asohora ikiri ku mutima icamunyuze ngivyo rero iryo dukorera ko biri mu mategeko agenga amatora hiyamamaza imigambwe inani z'imigambwe n'abajya bagira politiki bavuga ko arabigenga kuko mu Burundi amategeko dufise uno munsi arabirekura gutyo nyene.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika, turi kumwe n'umunywa wa iradio ijwi rya Amerika Jean-Marie muri Beneza.
Mwirewe ndabumva ku ijwi rya Amerika.
Yego, me muri hehe Jean-Marie?
Bo ndi Bujumbura mu Burundi.
Urashobora kutubwira izina ry'ikirundi?
Bo niyo nzima.
Niyo nzima. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane kwitunganywa ry'amatora kamarampaka eka n'amatora atekanijwe mu 2020. Turi kumwe n'umukuru w'umurwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi, umushyantahe Pierre Kabere ndayicariye. Duga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Ngo jewe akabaza ngamba z'umutumire ngerageze gusoma ku byo mwayanditse kuri Facebook, nabonye ko ubu kugira ngo umuntu aze kwiyamamaza azarinda kwiyandikisha. None niyihe mpamvu ko iyo umuntu yiyandikisha ko mubona kare mu kwiyamamaza batanga uburenganzira ku bantu bose bagaca mu misozi biyamamaza aho bageze hose? Ubu ntiwumva kumenga bazaba babura biyamamaza kuko benshi batusinya kwiyandikisha kuko bapfa babwirirwa nabi. Murakoze.
Murakoze Jean-Marie. Reka icyo kibazo tukibaze mushya ntahe Pierre Kavere ndayicariye. Duga ku ijambo.
Uyu mutumire wanyu ndamusabe ni yaronka kanya ku mugoroba yumviriza amaradiyo, ku mugoroba arabe televiziyo zashitse ngaha mu bibanza senikoreramwo, aze kubona imigambwe yaje kwiyandikisha uno munsi. Turi ku munsi wa mbere, yiyandikishije imigambwe 12. Kwiyinga riheze yiyandikishije imigambwe 4. Uyu munsi nawe urumva ko muri uwo mwanya turiko turavugana nta n'iminota 20 iheze hahegeye kwiyandikisha uwo mugambwe wundi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko abazoja kwiyamamaza mu gihugu hageze abanyamigambwe bamaze kurenga 15, bamaze gushika 15. Abo nibo baserukira intara bakaja mu gihugu hagati, niyo bajya mu makomine kuko baba bafise abanwanyi. Kandi umuntu agiye kwiyamamaza abwira abari mu mugambwe we n'abatari mu mugambwe we, hajya ntihagire umunyamugambwe azokwihenda ko bajya babaje ku kibuga bose baba ari abo mu mugambwe wiwe. Iyo uri kuravuga umugambi wawe wiyamamaza, ubwira abiwawe baje kukumviriza n'abandi baje baturuka mu yindi migambwe kwiyamamaza. Nicyo bivuga. Hanyuma hari ikintu gihambaye, biyandikisha n'abanyamigambwe kugira hageze abarongoye intara, abarongoye amakomine, abarongoye umutekano, ntihagire abiyadukiza ngo baje kwiyamamaza ata mugambwe bafise barongoye baserukira. Kandi noneho twibutse ikintu gihambaye, ushaka waje kwiyamamaza urasaba uruhusha rw'ikibugu ushaka kwiyamamariza ko ari mu ntara y'icanki yindi, urandika iketi uti kijya kibuga nacifuza ku munsi wa mbere, kijya kibuga nacifuza ku munsi wa gatatu. Hanyuma abarongoye makomine bakavuga bati niwe wanditse ubwa mbere turaguhaye uruhusha, niwe wanditse ubwa kabiri turaguhaye uruhusha. Abazoja kwiyamamaza rero bariho, imigambwe iriho, kuko uyu mugambi wo guhinyanyura ibyizwa shingiro n'umugambi w'igihugu n'umugambi w'Abarundi. Icyo cyiyumvira cyo guhindura ibyizwa shingiro cavuye mu biganiro byabereye mu gihugu.
Turi kumwe muri iki gihe kandi n'ubundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika. Niyo nkuru mwiriwe neza?
Mwiriwe n'amahoro. Namwe
n'amahoro. Muhehe?
Ndi Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'umushinga nawe Pierre Kabera ndayicaye.
Mu myihangane gatoyi sinzi yuko uwo munyakuwa mwatumiye yoba yamaze kugisigura. Nashaka kubaza ku byerekeye inani, kuko muri demere kenze inani zari zemerewe kujya kwiyamamaza abanyagihugu babashimye bakabatora. Rero nashaka kubaza yuko inani ubu muri mu kujya kwiyandikisha yuko bakemerewe kujya kwiyandikisha. Ama ikindi kibazo kigira kabiri, nashaka kubanza go gusaba abarongoye uwo mugwi yuko cyane na mbere bokorera ku mpande zose, byoba byiza vraiment bakoreye ku mpande zose. Nimba ari uzoba yatsinze hatsinze, ego bayemeze. Nimba hazoba hatsinze, oya bayemeze. Nabyo byiza vraiment, byoba byiza ego byo kuba karusha kandi bwo binezererwa ndibaza nk'abarundi nk'abose iki nacho nashaka kuvuga ni cerekeye n'ahandi ku bantu ubone ngo nta burenganzira cyangwa afise bwo gushika hose ego birakoze kumva umwumva ngo hariya ngo aba ariko barafatwa bigi batanga kwigisha ngo yego kandi ataragira cyangwa batakwigisha oya ndataragira mugabo kenshi usanga nk'abantu bigisha bumvise n'umuntu n'umwe yigishije nka ati muze mutore oya acafatwa none wumva atari ikumirwa mu bisanzwe kuko hari abantu batanga kwigisha yego
hakaba
yigisha oya
ndeka
kuko atari ikumirwa ryabo bantu batanga bigishije oya kandi yabonye abigishije yego
kwashandeni iki ibibazo bitatu ikibazo cy'ambere nibaza ko yoba yamaze kugica hirya no hino ariko reka tumuhakanya guhe inyishu kuri izo bibazo byose mushikirije
ibibazo bishikirijwe n'uwo munwanyi byose nabyumvise kandi biratomoye inane z'imigambwe mu Burundi ingene zijaho zijaho iyo amatora ageze inane y'imigambwe no kuvuga iki no kuvuga imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ivuga iti kuri ritora gyegereje tugira dushira ingufu hamwe tuzoje mu gihugu kwigisha turi kumwe inani z'imigambwe bisigura ko wimenyekanisha mushigiraganje bw'intwaro hagati mu gihugu kandi amatora heze iyo migambwe yarinjiye mu runani ica isubira gusubira kuba umugambwe umumwe rudende bisigura rero yuko imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ishaka gukora nk'inani ntibimenyesha muri seni itangura kubimenyesha mu shyikirangano bw'intwaro hagati mu gihugu niko byabaye mu 2015 barabyibuka hanyuma mu bushyikirangano bw'intwaro hagati mu gihugu niho batugira bati uyu mugambwe A na B na C bagize urunani muri iri tora ryegereje bashaka kwitoza cyangwa guhiganwa cyangwa gusigura ibyizwa shingiro ari urunani ibyo rero biratandukanye no guterana muri migambwe ibiri cyangwa itatu mugacika umwe burundu icyo bita fusion de parti politique icyo kirumvikana turakizi twaragiciyemo mu 2015 icya kabiri yabajije yavuze ati dusabe seni ikore neza hatsinze oya imenyeshe ko yasatsinze oya hatsinze ego imenyeshe ko hatsinze ego uyu muntu wanyi yabagiye ikibazo aho kugira ndamusabe avuge ati mu Burundi haraba igihe umuntu atsinda ntashikanwe mu kibanza ciwe aha anashaka kumusaba ko nimba ari umugambwe nimba ari umunyamugambwe duhejeje kubwira abaje kwiyandikisha uno munsi tuti tubasabye hakiri kare muzorunke mu gihugu hagati indorerezi abarorerezi mu gifaransa babita mandataire de parti politique muje kuraba ingene campagne electorale igenda kwiyamamaza ingene bigenda muje kuraba ingene amatora agenda kuva mu gitondo buguruye gushika ku isaha baharura bagashira umukono ku byegeranyo byerekana ibyavuye mu matora mu Burundi turahiriwe amatora agenda neza ibivamwo bivamwo bakabiharura ku mugaragaro abarorerezi bo mu gihugu batandukanye baraba n'abaje gutora byifuza bakaraba aho rero ntangiye katwebwe ntabwo badufise ahubwo nimba ari umunyamugambwe ategura abarorerezi bazoshware mu gihugu cyose ikibazo cya gatatu ngira ndamusigurire uko ndabibona ati uburenganzira bumwe bamwe ntibaboronka ahubwo ndamuhanure mpanura abarundi bose kuko barakunda kwitiranya igihe cyo kwiyamamaza kampanye elektorale imara iminsi 14 bakazitiranya n'igihe cyo gusigura ibiri mu ibwirizwa shingiro rishasha ryahinyanyuwe mu gifaransa babyita campagne d'explication no kuvuga gusigura ibyahindutse ibyo nabyo bikogwa n'inzego z'igihugu kuko uyo mugambi ni uw'igihugu n'uw'inzego z'igihugu n'umugambi wa leta campagne electorale kwiyamamaza ntibiragera.
Hakoze Frederic Nkundikije n'umutumire we mu kiganiro mushobora gusubira kumviriza gikwiye kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Imbere yuko duhanaga hindukira no babwira yuko inkuru idushikirie ubunyene ari uko bya bihano biriko birafatirwa igihugu cy'Ubwongereza bibandanije ubu ibihugu bimaze kumenyekana bigera ku 18 nivyo vyirukanye abadiplomate baharugwa mijana. Iyo nkuru turayigaruka ko kandi igice saha 1:30 yakoze Fatima Rimasi Kalala yegeranije Ano Madri na Regis Audrius yari muhinga bw'ivyuma byani nahazo cyari kumwe muri kano kanya twemi tuti mugira indwi nziza mu banyino mu vyanyu.